Alphonsine Ndihokubwayo.
Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo radio isanganiro kaze muri ano makuru mu Kirundi ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Albert Ndwayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira umugwiseni ujeje utegura amatora uri kurahura n'abarongo ya masentere y'intango abo mu bwipolisi n'igisirikare mu mihingo inigize igihugu iyo migwingo izofasha mu gihe habaye amakosa mu bihe by'amatora muravyumva muri ano makuru. Ubukene bw'ibinyobwa vya Burarudi buravugwa mu makaritsiye mwamwe y'igisagara ca Bujumbura ngo habura cane cane amafanta kuko naho uzisanze ngo igiciro caraduze. Turagaruka no kubijanye n'indwara y'ibisekera muri bucanandi y'amagara y'abantu muganga Elia Mupera akatubwira uburyo bivugwamwo bijanye n'urugero iyo ndwara ishitse ko mukanya nido nido ryano makuru.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Ndasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru mu rurimi rw'Ikirundi. Umugwi w'igenga ujeje utegura amatora uri kurahura kuri uyu wa kabiri mu bice bine vy'igihugu n'abarongo ya masentare y'intango abarongo yabandi mu gipolisi n'igisirikare mu ntara. Icegera c'urongo uyo mugwi asigura ko iyo migwi ariyo yegereye abanyagihugu na cane cane abazokwitabira amatora bashobora gufasha mu gihe habaye amakosa mu bihe by'amatora. Annonciate niyo nkuru n'icegera c'urongo uyo mugwi Seni tumukurikire.
Indinganizo ya bino biganiro yari sanzwe iri mu ndinganizo Seni sanzwe iriko irakora imbere yuko tubonana naba mubona turiko turabona nuno munsi. Uno munsi rero izinyigisho ziriko zihabwa abatwara sentare z'intango aba OPG aba commissaire komino n'aba responsable b'amakambi atandukanye. Aba rero duhura kugira ngo dushobore kuganira ibijanye n'amatora, dushobore kubaganira ibijanye n'amategeko agenga amatora na cyane cyane ko mwumvise ko abaturi kumwe ari bo mu bijanye n'amategeko ku munsi w'itora baba bari hafi y'abanyagihugu ariko baratora. Twabonye ko amakosa akunda gukorwa ku munsi w'itora usanga ari bihano, usanga bihanwa n'umunyororo utarenza imyaka ibiri. Ibyo bihano nabyo bikaba bisuzumirwa muri za sentare z'intango. Abo bashikire nuko aba ba OPG twashoboye gutumira aribo baheza bakabashikiriza zo za sentare. Rero twabonye ko ku munsi w'itora hakuru sentare z'intango aba OPG bari ku mitumba eka n'abandi bajejwe ibijanye n'umutekano nibo baheza bagakora. Ari naco gituma mu byo twabateguriye harimo ibijanye n'amatati aba ku munsi w'amatora imbere cyangwa inyuma, ibijanye n'ibihano eka n'ibijanye no gutunganya umutekano ku munsi w'itora.
Makuru ajaye n'ibidukikije naho gukingira ibidukikije ngo ni igikorwa cy'umuntu wese abegereye imanga nabo canke inzuzi ngo botere ibiti by'imisuna bishikizwa n'umuyobozi mukuru w'ibidukikije amazi n'isuku mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimye n'ubworozi Jeremy Nkinahatemba abivuze amaze gushika ku rubuga kwirabira kwibarabara nako gitiriwe Peuple Muhundi hafi y'Hotel Star Hotel aho hari kimanga kibangamiye iryo barabara. Amenyesha kandi ko ibikorwa vyihuta vyo gukingira iryo barabara bigiye gushikirizwa ubushikiranganje bw'ibikorwa vya leta. Yari kuri mikro ya mugenzi wacu Mireye Kanyange.
Aha murabona ko ni manga nivyo mugabo yagumye yiyimba ariko murabona ko nuko mugize imisi mubibona hagize imisi hagwa imvura nyinshi. Urabona ko nahajya kuri rya barabara nabwo ari igikaburimbo naryo nyine rishobora kubangamirwa. Icyo gituma twashyize turabe kugira ngo duce dutera kama badukurira barabe icyokorwa kugira abashyengere rya barabara bwa mbere. Hama ku kereke na iki kimanga mwabonye ko naho hari manga aho bateye umusuna haguma hafashe. Icyo gituma mwabona hari abantu bahakorera, hariho ababumba amatafari, hariho ab'imisenyi. Turiko turavugana kugira ngo iki kimanga turange kizibira bwa mbere hoho. Hama duce turaba n'ibiti tuhatera nk'ibi bishobora gufata izinkombe z'ikimanga icyacyari misuna turayifise ubushikiranganje. Tugira tubasabe twabahamagaye kugira tugira akanama, inama ko turi mu gihe cyiza cyo gutera ibiti kugira ngo hacu twateme isuna kuko urabona ko tateme isuna ikimanga cyuguma ikinini imbere n'akayira kahika kaza cyo gituma twashitse ngaho kugira tuvugane na bene gihugu babone ko bariko rahakorera mugabo mu gihe badahakingiye batasubira kuhakorera
ndetse ngaho ariko hariho nahandi hatangura arakantu gatoyi mugabo hakabandanya himburuka haba habuze iki kugira ngo hakorwe ibikorwa byo gukinga hatarabibimanga haca nkahandi
harya nico gituma hama hariho umwanya kuguma tuhimiza bene gihugu bamenye yuko bidukikije bitaba twese kuko ibidukikije si uyu ucankuriya mwabone iyo bishavuye bitana twese nahandi rero twoca tubona kanya kuko twabatera kamo yuko mu matutari y'ibiti ngacane cyane nk'ibi bikenewe mu bimanga aho babona hakenewe iyi mishuna yofasha kugira ngo dukingire ibi bimanga ntibe binini bintu bahandi ho bikuma byiyimburu bo tubwira ka twashyaho ivyo bitu kugira ngo dukinge ibimanga ntibe binini
mu byihuta hari ico novuga nti ubushikiranganje bwanyu giye gukora ko mbona ibarabara peuple mu rundi rigeramyo
harya turi magiriranire nico ivy'amabarabara hariho ubushikiranganje bugejwe mugabo ko twanze twashika turatanga icegeranyo kugira ngo abashikiranganje bavugane barabe ko hacyo kokwa kugira ngo ijya babarikingire
Jeremy Nkina Hatemba yari kuri mikro ya mugenzi wacu Miheye Kanyange abanyagihugu baba kwibarabara inanzegwe muri katye ya kane ni muri zone ya Ngagara mu gisagara cha Bujumbura nabo basaba ko ikinogo gica mu amazi ava mu tuzu twa sugumwe muri yo quartier cyazivye co zibugwa abanyagihugu bakagira makenga ko bashobora gufatwa n'indwara ziturutse ku isukurike bitewe n'umuntu kuvuye kuri ayo mazi aca imbere y'amazu yabo ni inkuru tubaza Isidore Habonimana yimenyereza kwisanganira
Icho kinogo cazivye gicamwe amazi avanze n'imyanda iva mu tuzu twa sugumwe kiri kwibabara gitiriwe inanzegwe haruguru yaho zihakorera ihinguriro teli muri kati ya kane zone Ngagara mu gisagara ca Bujumbura uhageze wakigwa nakanuko gaturutse kuri ayo mazi asigaye aca hejuru mu ibarabara akisuka kwibabara gitiriwe Lieutenant General Adolphe Nshimirimana neza na neza iruhande y'ishengero Bomberge abanyagihugu babaho bakavuga ko umunuko w'ayo mazi ubabangamira bahagira ubwoba ko bashobora fatwa n'indwara ziturutse ku isukurike.
Bebe yaduteye ingorane cyane kubera bizana amazi anuka twebwe turi mu miryango ugasanga iyo odere irashika mu miryango tukicura yuko dubishaka kudutera indwara ko niyo hageze ku mugoroba hayacu mu ngo no mu nzu birashikayo tukanokirwa.
Bebe yaduteye ingorane nyinshi cyane kuko bishobora kudutera indwara kuko biva kwibarabara byinjira mu rupangu twe twicaye mu nzu twicaye mu mabaraza twumva kanuko kabi hari odere mbi cyane.
Ingorane kukubera kijya kinogo cyaratsivye hanyuma ajya amazi ava mu marogara cyaraduga cha hejuru yacu imbere y'imiryango y'inzu z'abantu kuvuga twebwe biratunukira
reka nabakorera ahayo mazi avanze n'imyanda ava mu tuzu twa sugumwe yisuka kwibarabara yitiriwe Lieutenant General Adolphe Nshimirimana bahavuga ko umunuko w'ayo mazi ubatera ingorane
ibi va ku marogare ava ruguru vyuzura vyuzuye bigaca biza biraherekanya n'ibindi bigeze nga kuri barabana gacharo santralo bihurira gacha bibaniraho kandi urabona ngaha biramazimisi kuvijya mvurirwa nyinshi no byatanguye kwaduka
abanyagihugu bagasaba bijeje ko bokwihutira kuzibura ico kinogo gicamwo ayo mazi avanze n'imyanda iva mu tuzu twa sugumwe
rero twasaba leta ko yodufasha gakora aho hantu ivyo bintu bipfa
usaba yuko ababishoboye ababijejwe bo bikora bigasubira gucaho vyahora bica
ko saba yuko setemu ijejwe kuraba ibi bintu yo zikabiraba kugira ngo abene gihugu bataragwara ngo amerekwe nabi
abajejwe intwaro muri zone Ngagara kaba rutashoboye kubaronka kuko ngo bari mu nama
isanganiro
inama isumba ingimba
amakuru twabateguriye harabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota 36 igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa gatatu n'iryo sango rya nyuma ritangwa n'uburongozi bw'igisagara cha Bujumbura kubategetswa kuri ya makori y'ubutaka canke ibindi bikorwa barangurira mu gisagara cha Bujumbura babe babikoze umukuru w'igisagara cha Bujumbura abahamagarira gutangura kumenyekanisha ivyo bikorwa hakiri kare kugira ntibazoje kwibuka gukora ico gikorwa ikiringo caheze aho ndetse ngo nibihano bitegekanijwe Fredy Mbonimpa kuri mikro ya Obenio Nkuru
uko mwabibonye mu itangazo twabarungikiye ko ari kugira tumenyeshe abarundi na cancane abanyagisagara bafise ibikorwa barangurira mu gisagara cha Bujumbura bitandukanye kugira batangure kuriha ibijanye n'amakori ya gataka eka nibindi bijanye n'ivyo ivyere nko kwiza amategeko biduha uburenganzira ikuvitari kimwe yunzero gushikitari kimirongo 31 ntwarante niwo mwanya abantu barekure kuza kuriha iyo rero umuntu arenganye iyo tariki kenshi hariho ico bita ihadabu ubu rero twarakoze ubuhinga nta muntu akikurikiranwa inyuma iyo tariki geze utarariha bono nyene yandika muhadabu tugasaba rero ko batoza baragira umusunikano ku munsi wa nyuma cyangwa ya nyuma botangura kuza guharuruza hanyuma bakariha nkuko bigenda bakaronka n'umwanya wo gukora ibindi bikorwa
bega ko hibonekeje cyane abantu benshi baza ngaharimo rimwe bakidoga ko service igenda buke buke cyane hari abakozi bake muri uyu mwaka rico mwateguye kugira umuborohereze
mu bisanzwe turavye abantu baba mu gisagara ca Bujumbura bafise amatongo amaparcelle ntibari bakwiye kusunikana bakaca bitwaza ngo abakozi nibake bo kubakira no kuvuga ko iminsi irenga ijana barindiriwe kuza ku declara cyangwa kwandikisha cyangwa guharuza irakwiye twasaba rero ibintu byose byarateguwe amamashini ababakira kwaho ubandaniriza byose bimeze neza ku buryo twosaba ko abantu batangura kuza hakiri kare ntibarindira ukwezi kwa nyuma indwi ya nyuma kuko ntituzobongera iminsi na gato tuzoca dukurikiza itegeko uko rivuga
murama mwisuzuma mukaraba mugasanga muravye aramazu canke amatongo ari hano mu gisagara ca Bujumbura murashimishwa n'urugezo abanyagihugu batanga ano makori
mu bisanzwe uko vyagiye biratangura vyagiye biratugora kuko nko 2017 hararishe ingo zishika 45,000 baje kuriha umwaka ukurikira hacaza 2024 no kuvuga yuko babonye ko atakuntu tubakurikirana bamwe barabivamo kandi nabane ntibari baje cyo gituma twaciye turondera ubuhinga bugezweho ubonagira ndababwire uretse ibyo amaparcelle n'amatongo umuntu wese adandaza ikintu mu gisagara tutegerezwa kuba tumufise muco twokwita mu mashini nyabwo utarajamo niwe ariko arigirira nabi kuko tubaha ni nimero no vuga ndanga singe no ndanga ibikorwa akora mu gisagara
Fredi Mbonimparongo y'igisagara cha Bujumbura akaba yavuganye na mugenzi wacu Oben niyo nkuru amakuru twabateguriye arabandanya haribonekeza ubukene bw'ibinyobwa bihingurwa na Brarudi mu bice bitandukanye by'igisagara cha Bujumbura na cyane cyane kinyobwa cifana bamwe mu badandaza nabihereza ivyo binyobwa bavuga ko haize iminsi itari mike ivyo binyobwa bitaboneka aho nk'ifanta haize indwi zibiri zitaboneka neza bagasaba ihinguriro Brarudi gukora ibishoboka kugira ivyo binyobwa bisubire kuboneka n'inkuru tubaza Jean-Marie Vianney Ngendakumana
Bamwe mu bafise ubunwero mu makariti atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko muri no misi bataronka ibinyobwa vya Brarudi na cyane cyane ikinyobwa cifanta ngo ivyo bigatuma imirimo yabo ya misi yose icumbagira
no vuga kare byose mugabo tuvugana baraheze nkafi nk'indwi zibiri nk'ikintu kijanye n'ifana nta nico wonabona tubaza abo ku madepo turangura ko nibo batubwira ati natwe tuzikora muri mega ntaziriyo umva bonteka babajije nabo ndane hariya mu ruganda bazikorera naho nkeka ze bataziriyo niyo mpamvu ndiba
kenshi yute ko biraboneka biratugora cebe nko kwidoka abakiriya hakabamo nyene bamwe bava ko badashaka kuturiha bivanye nuko ubwoko bw'inzoga bakeneye bataburonse umwe iyi minsi biva vraiment niyo tubona ari kirabonekana cyane ngaha mu gisagara cha Bujumbura nayo isigaye nk'amafanta asanzwe basa yari kibazo
umwe mu badandaza ibinyobwa vya Brarudi twasanze mu kibanza kirangurirwa ko ivyo binyobwa kiri muri zone ya Kamenge avuga ko niyo babirose ivyo binyobwa vya Brarudi babigura amafaranga menshi
ibinyobwa biragoye muri no minsi kweri harashobora no kuvyuka ukavyuka inyombyi nka sa mini muje kurondera inzoga ukirirwa uko nyene ugafana amahera mu ntoki ugasubira inyumba kanyara tari kiyo ndakimutwaye akazi nyene nawe cyuvyumva none utarose akazi ukora ucuguma ko nyene nyene ushome
ecidi Havyarimana umwe mu baranguza ivyo binyobwa vya Brarudi avuga ko iryo kenagi ibinyobwa ribateranya n'abakiriya ngo kuko abeshi bibaza ko babibima babifise
binyobwa muri iyi minsi ntitubironka bikwiye kwatiye nko ku karorero nk'ifanta ndazeruka itariki mungi tatunim zukoezi kuachumi na kaviri kuma kuezi lego kubanya gihugu wari kubaraza kukurondira ibyo binyobwa baguma bidoga cyane ngo bwo bibaza yuko ari twe tubibima ariko mu bisanzwe biba biri en quantité insuffisante.
Abo badandaza ibinyobwa vya Brarudi ico kimwe n'abavyihereza basaba ishiramwe Brarudi ko ryohingura ibinyobwa bikwiye kugira ngo ico kibazo gitorege umuti.
Arakoze Vianne mwishira hamwe ry'abaguzi ya Buko naho basaba ihinguriro Brarudi gutanga umuco kubijanye n'ubwo bukene bw'ibinyobwa bimwe bimwe pyando wayarongo iryo shira hamwe gasigura ko izindi ngingo zofatwa inyuma y'uwo muco mwishira hamwe Brarudi.
Brarudi n'tubasaba n'ikimwe nuko soka bavuge neza ingano y'afisi n'atangwa n'afisi bavuge yuko ati ibinyobwa birakwiye tubisohora kuca ikiro kiyizwi aho niho byoratumye yuko ingano yo yuko badandaza mugabo ino munsi ko drasi yatacire kwiravuga bica biheza bikagora kandi inyishi nini ya irwiza kuva muri brand braseri ntibaboneka ntibaboneka niyo barondera bavuga yuko ngo bazohaba ngo bariho barategura ibyo bashikiriza mugabo ntibafatika nacho gituma ngira ngo turateye akamo dufiye hano ku maradio yanyu bazoheza basohoke bavuge ingano zo zihari.
Pia nduwayo ya kwe kuitefone na Fidel Nsabimana mwihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi twagerageje kubarondera ngo bagire icyo bashikirije ariko twabakenye.
Buracha bugacana yandi mu magara y'abantu.
Ibisekera n'indwara ivugwa mu buryo butandukanye bivanye n'urugero ishitse ko umuhinga mu kuvura indwara zo kurukoba muganga Elia Mopera avuga ko imigera iyo ndwara ishobora gutandukira umubiri wose igihitavuwe neza. Uwo muganga agahanura abantu gukurikiza amabwirizwa y'isuku ngo na cyane cyane kubijyanye n'isuku y'ibikoresho byo kumwa imishatsi buca n'andi y'amagara y'abantu na Ornera Mucho.
Ibisekera ngo indwara ikira itagoranye mu gihe umugwayi agiye kwa muganga akibona ibimenyetso by'idunduri ku mutwe ugihera umugwayi na cyane cyane abana bakarigwa n'iyo ndwara bavuwe batevye ngo kwa muganga bashobora kubandikira imiti bafata hagati ya mezi atatu na atandatu nk'uko umuhinga mu kuvura indwara zo kurukoba muganga Eli Mupera abisigura.
Kwa muganga umuntu agiye hakiri kare hariho imiti iri ubwoko bwinshi ahanini kuko hariho imiti y'amavuta batanga iyo indwara ikiri hafi mugayi imaze kugera kure baca bagira n'ibinini hama rero kwidindira ni kw'ibinini baguha bitera bimara iminsi myinshi bakavuga ko ushobora kuvura gushika ku mezi atatu cyangwa amezi atandatu hanyuma urumva umuntu ariko arakubwira amezi atatu cyangwa atandatu si ikintu cyoroshye kuko iyo miti irashobora kugira ingaruka mbi urumva ni imiti ufata kandi utegerezwa ukurikiranwa kwa muganga kugira ngo ntihave igira ingaruka mbi.
Ndwara y'ibisekera ngo irafite ingaruka igihitavuwe muganga Eli Mupera agatanga akarorero ko ishobora gutandukira ibice bitandukanye by'umubiri nk'inzara mu gihe hari indwara isanzwe ifatira ku mutwe.
Ica mbere ho birajyana ikintu kijyana cyose kiratuma umuntu abaho nabi akazi atagakora ngo agashikane ikigira kabiri biragukomeretsa biragiza n'udukomere ariko nababwiye dushobora kuba barutso hakavamo iyindi migera iyo migera rene irashobora gutandukira umubiri wose bikazana ikintu bita septicemie bishobora kuhitana kubangamira ubuzima bw'umuntu gushika naho vyo mwica cangwa bikantandaro y'ukugwaza amafitigo iyo migera iba yiyongereye kuri ivyo bisekera. Hanyuma ikindi naco nuko iyo uyiretse iyo migera yateye ivyo bisekera itera igwirirana mu mubiri gavitandukira ibindi bice vy'umubiri nk'urukoba ku mubiri hasanzwe gatandukira inzara zikazuka.
Iyo ndwara umuntu ashobora kuyigwara kenshi igihe adakurikije amabwirizwa y'isuku
nk'ingwara y'ibihara umaze kuyigwara ntushobora gusubira kuyigwara kuko gituma haba basoda bagwanya iyo migera ubuzima bwawe bwose. No kuvuga hari indwara immunizante bakubwira ko zisiga in immunité résiduelle hakaba rero n'izindi zidasigaza non immunizante. No kuvuga umaze kuyigwara ishobora hasubiye kuba imvo za zindi nyene ishobora gutuma usubira kuyigwara zo rero ziri zidasigaza abasoda baguma bakinga ubuzima bwose. No kuvuga rero kugira uyikingire no kubahiriza amabwirizwa y'isuku cyane cyane nabijya bikoresho bakoresha mu mutwe nk'ibisokozo bijya bakoresha mu kwimosha n'ibindi.
Kwa muganga ngo barashobora kumenya indwara y'ibisekera batarinze kuyikorera ibipimo. Muganga Eli Mupera akavuga ariko ko ibipimo bishobora gukorwa igihe bashatse kumenya ubwoko bw'imigera bw'iyo ndwara.
arakoze onera mocho arakoze na muganga iri mopera ni hano duciye dusozera makuru twabateguriye kuri no mutaga Albendo wayo niwe yafashije mu buhinga bw'ivyuma ndamushimiye ndabashimiye namwe mwese mwashoboye kudukurikira mwese mugira umutaga mwiza
Francine ndiyo kubwayo